Ibye bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe Save the Children gisata kijeje undero mu nkambi ya Nduta rivuga ko benshi ari abo mu mashuri shingiro babyara bakiri bato bagaca bacika ababyeyi bari bakiri intabye. Muri bo Save the Children ivuga ko hari abafatwa ku nguvu abandi bagahendeshwa amafaranga n'abigisha abantu basanzwe hamwe n'abanyeshuri bagenzi babo. Ikibabaje ni uko abakora icyo cyaha badahanwa bikomeye kugira abandi bafise ingeso nk'izo bigireho. Ku bw'icyo kibazo ry'igihe Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta hama rivugana na bamwe mu bahebye amashuri kuba ikibazo cyo gutwara inda batifuza. Bavuga ko babayeho mu buzima bubi cyane ku mpamvu zo kubura imfashanyo zikwiye.
Ndiga nyene cyambona umenga ndafise inda cendaheba ku ishuri kuranye n'abanyeshuri twigana umenga baguma baranyinuba ngo ndakuze unabo ngo n'abana cyambuka tire nanjye reka yenda bihebe ko bigenze nk'uko tireka mebe ku ishuri ndahemeba ku ishuri ndagenda ku bitaro barampa mapfukatwe urafisinda cinaguma ngaho nyenda turi yanguma ngaho amanda byara umwana maze kubyara umwana gusinya rose ifashanye kwiye maze gutara umufashanye nyene kwiye ndagumaho ndabura nyene ni hisindi cyo y'umwana ndabura byishye namasabu naragoye
haro bagenzanje amaze gutwara inda kubw'ubukene ugaca bituma utwara yandi utifuza haro nandi bariko baragenda ku bagabo mu bintu nyene batagomba gacisanga rero bariko ahura n'ingorane nyinshi cyane.
Iyo bamaze kwibaruka kenshi nta mfashanyo baronswa kandi ntibaba bagisubiye ku ishuri hanini usanga bareze abana babo gusa. Abandi bavugiye kuri mikro y'igihe Amerika bemeza ko n'abigisha bo ku bwabo baburabuza abigeme bigatuma batwara inda batifuza.
Gatandatu niho ndahora ndiga hanyuma bivanye n'umwigisha yahora twigisha ukuntu yandondera ndaramwankira gusa yaragomba kudukundana nkamwankira kuko benshi baravuga akagwaye umugera ndamwankiye hanyuma tukoze ibibazo kubera ndamwankiye yaca ankata amanota ndamara kuntera inda amaze kuntera inda nca ndaheba ishure mu nyuma avamo ariyandikisha arahunguka yahungutse kubera abapfane barimo bamurondera yantera iyinda nkiri ku ishuri ubu nyine gicyo ndipfuza ko ndabyaye ndipfuza gusubira ku ishuri mbandanye kwiga amashuri nyine ndariko.
Bamwe mu babyeyi bahaye ikiganiro ry'igihe Amerika bemeza ko icyo kibazo kihari kandi giteye agahinda imiryango. Bavuga ko icyo kibazo gituma imfubyi zitera ziyongera uruko bukeye. Basaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe yabijejwe gufasha cyane abigeme kugira bashobore kugera ku kazoza kabo keza.
Kuri icyo dusaba cyane cyane UN na leta ya Tanzania nuko twabasa yuko hoba inyigisho habe inyigisho nziza kanatsinda twosa n'amashengero bagatanga inyigisho n'ibintu by'akamaramaza twovuga mu makambi n'ibintu vyisubiriza umwanya wose vyabaye ngira mavyumva ibintu ugasanga n'akamaramaza
rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu twosaba nk'iki kigo cha iyarase nacho mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye.
Mu kwezi kwa cumi umwaka uheze leta ya Tanzania yatangaje ko izovanaho intambamyi zose zo kujya mu mashure. Leta yafashe ingingo ko abanyeshuri bose baheba amashure kubera imvo zitandukanye harimo guterwa inda batiteze bazoronka amahigwe yo gusubira mu mashure. Gusa mu nkambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu biraboneka neza ko benshi mu baterwa inda badafise ubushobozi bwo gusubira ku ishure ku mpamvu z'imfashanyo nke baronswa kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Chovini ku bw'ijwi rya Amerika.